Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Sanga Mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, ni Oriane Tangishaka muri kumwe muri studio Indwi. Inyuma yaho umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishirahamwe ibiro vyishiramo mpuzamakungu onivyitaho impunzi wumvikanye kandi ugatangura gutahukana impunzi z'abarundi zivyipfuza ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda, ukwezi kurarangiye. Igice kingana n'abantu 600,800 bategekanijwe kuba bashikanywe mu ngo zabo mu ndwi zibiri, bitegekanijwe kuba vyakozwe ku itariki 31 z'uku kwezi kwa 10. Ivyo bikogwa vyoba biriko bigenda gute nkuko vyategekanijwe mu kibano abarundi batahukanywe? Ubuzima bwifashe gute? Mbega umutekano w'abarundi basigaye mu makambi muri Tanzania wifashe gute mu gihe havugwa ko hariko haratogwayo ibigwanisho? Umutekano wabo wifashe gute? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri Sanga cuno musi. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga Mwumva imisi yose muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Inyuma yaho umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ibiro vyishiramo mpuzamakungu onivyitaho impunzi HCR wumvikanye kandi utanguriye gutahukana impunzi z'abarundi za mbere kuva ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda, ukwezi kurarangiye. Aho ni mu gihe umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu muri Tanzania yari yabishikirije ibinyamakuru vya Tanzania yuko yibutsa ko izo mpunzi z'abarundi ziriko zitaba akamu katewe zatewe n'umukuru w'igihugu cabo. Aho ni nyuma yaho kandi uwo mugwi nyabutatu ushikirije ku igice ca mbere c'abarundi bashika ku 12,000 bazoba batahukanywe mu mpera z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2017. Igice cabo kingana n'abantu 600,800 bategekanijwe kuba bashikanywe mu ngo zabo mu ndwi zibiri. Kuri aho hazoba ari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ivyo bikogwa rero vyoba biriko bigenda gute? Vyoba biriko bigenda nkuko vyategekanijwe? Mbega umutekano w'abarundi basigaye mu makambi muri Tanzania wifashe gute? Aho ni mu gihe havugwa ko hari ibigwanisho biheruka gufatwayo. Nivyo tugiye kwihweza mu kiganiro muri Sanga muri kano kanya. Twatumiye Terence Ntahiraja, umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu. Tubaha ikaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubibutse nimero yacu mushobora kutwakura ko tukabahamagara ni 1-202-441-3-1. Ndasubiramwo, nimero mushaka kuduhamagara ko ni 1-202-441-3-1. Reka twakire umutumire wacu rero tuje mu kiganiro twicihweza uko ubuzima bw'impunzi z'abarundi bwifashe muri kino gihe. Mushenye Ntahiraja Terence, turabahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
ego ndabare mukije nitwa ntahiraza Clarence abandi munganije umushikiranganje ihagati mu gihugu z'ukundi gihugu abandi n'ubuvugizi ubwo bushikiranganje ndabare mukije mwese kuri ya Amerika eka mukije n'abantu bose ariko twumviriza haba mu bundi cyane ku isi yose.
Murakoze cyane gose gufata kano kanya ko kugira ngo mudufashe kwihweza uko ubuzima bw'abarundi bari barahunze igihugu bwifashe muri kino gihe abariko baratahuka. Ku itariki indwi z'ukwezi kw'icenda aho impunzi zitari nke zava mu ikambi y'Induta mu karere ka Kibondo intara ya Kigoma basavye gutahukanwa ku bushake bwabo, ijwi rya Amerika niho ryari riri aho babakira ku butaka bw'u Burundi. Mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana niho yarari, reka dutega amatwi inkuru yaduteguriye ico gihe.
Ibimwumva bihinda n'ibiduga byari bizanye abarundi bangana n'amajana 31 bari bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania ku mupaka w'u Burundi na Tanzania yitwa Imabamba muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Intumwa za leta y'u Burundi n'abakozi bishiramwe gita y'impunzi HCR bari bagiye kubategera mu kururuka ibiduga. Abo barundi barangwa na kamwemwe Emmanuel Maganga umukuru w'intara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania yari aherekeje abarundi yatubwiye intumbero y'ico gikogwa.
Zoezi la kukabivi
igogo cyo gutahura abarundi bavyishakiye kiratanguye. Nashikirije icegera c'umushikiranganje w'intara yo hagati y'u Burundi igitigiri cabangana amajana 31 batashe ico gwa kizobandanya gushika mu kwezi kwa 10 aho igice ca mbere kizoba kirangiye 6,607 bazoba batahukanye. Gice cya kabiri kizoca kibandanya ku buryo ukwezi kwa 12 kuzorangira abiyandikishije bose batashe. Bamwe muri abo barundi bahungutse nabo nyine bagize icyo bavuga. Godeliva Ndorere yamuka muri komine ya Gisuru.
Ubuzima bwo mu nkambi bwari bumeze neza, ndya twaronka nabi nabi nyene twari tumeretse nabi tugize mugaso kuva kandi ngo nishe kidukuyeyo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cyacu ku buryo hari amahoro yemwe n'abandi nyuma ariko baravuga ko baroze.
Amosi ya Kizimana mugenzi waramunganira
jewe cyatumye mpitamo gutaha nuko ndabonye mu gihugu cy'amavukiro ari heza kandi atakindi gihugu kiroza kinsumbira igihugu ndavukiyemo. Ndifuza rero kuza gufashanya na bene wacu bemeka igihugu gufashanya mu iterambere ry'igihugu cyacu. Akamo nteye abasigaye inyuma kwipfuza mu gihugu cy'amavukiro nabo nyene bari kuba ariyandikisha kuvuyisha nuroba atibyiyumvamo. Ndize neza niyamara kubona twasohoye akavubu noneho tugasohora salama nabo nyene afite icyigiro kandi yarifuza cyane kuza kubaka igihugu cy'iwabo. Nta muntu ari mu buhungiro abunezererwa bose bagomba gutaha muri make nkuru.
Ndarumariye Maria yivugira ko atazi n'ico yari yarahunze.
Nta kintu njena nagiye munga nabona hari amahoro maze gushikayo mbona n'ubundi numva bagoma hari amahoro. Umwana wanje nari nasizine ni nawe yambwiye mbere ati ni ntutahe. Hanyuma rero niko kwiyumvira ati jewe gushikiyo n'amaguru sinohashika. Turarindira turasenga tuja tubona Imana irabikoze baratuzanye.
Terence Nayiraje umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu niyo yari yaserukiye leta yatubwiye uko abarundi bakigwa n'ico leta igiye kubafasha.
Nyeri Kibero Petero Nkuruza yafashe ingingo yo gukingira amatungo yabo n'amatongo yabo ari ngaho aho kurima barahafise. Ica kabiri dufashanya n'abashobora mu mpuzamakungu ha FAO uraza kwitanga imbuto hanyuma ishyamba mpuzamakungu nguha hasere irabatekera ibizobatunga mu mezi atatu. Icyo gihe nawe nimvura yatasuye urazi ko tuba twatanguye kwimbura. Hariho abashika hafi 200 bavaha mu ntara ya Ruyigi na hafi yaho hakaba n'abandi bashika 110 bacha barangurura hariya mu kigo cyo mu Kajaga bandikwe bacha batakura mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura bitari hare ibindi ko bikazobandanya mu nyuma.
Tony Raiza umunyamabanga nshingwa bikogwa ajeje ibibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania yatubwiye ko ibikorwa byo gutahukana impunzi babyifuza kizohora gitunganywa. Itariki 12 za kuno kwezi yatubwiye ko hateganijwe gutaha abangana 500 co kimwe n'itariki 19 kwa 21 za kuno kwezi hadekanywa gutahukanwa 132 na itariki 25 hazotaha 666. Tony Raiza yatubwiye ko ico gikorwa kizobandanya uko gushika itariki 11 z'ukwa 10 aho igice ca mbere kizoba giheze ku buryo abarundi 607,700 babisavye bo batashe. Ico gice kizokurikirwa n'igice ca kabiri kizorangirana n'uwa 31 Kigarama aho abarundi biyandikishije 12,000 bazoba batashe. Muruigi Museruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Yarakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana yishikira aho impunzi z'abarundi zari zishikanye ku butaka bw'u Burundi. Nkuko twabwiye rero umutumire wacu mu kiganiro muri sangacu uyu munsi ni Ntahiraja Terence, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu. Mushika ntahe Ntahiraja, nkuko tuvyumvise hari abarundi barenga 600,000 bategekanye kuba barashikanye mu ngo zabo mu mpera z'uku kwezi, nkuko kuvuga mu ndwi zibiri. Ivyo bikorwa vyifashe gute mu bigejeje he?
Murakoze cyane kubaza icyo kibazo. Nabonye ndabashimiye ko mwasomye kuri Amerika. Imbere yo kwishyura ikibazo cy'amazi nibutse gato yabujya abarundi benshi benshi bamaze gutahuka, n'abatahutse bitahukanye, ndetse batarinze no gufashwa kugira ngo baze kubera bari bakeneye igihugu gutahuka mu gihugu cyabo. Kuko benshi basanga barahenze, abandi batwara mu bitari byo, mu majyambo abiri gusa mu nkundi yo kwishyura, ndetse abariko baratwumva yuko kuva mu 2016 gushika kwezi kw'icumi na kabiri z'uwo mwaka hari hamaze gutahuka abantu bangana 100,000 n'abantu 150 batahutse bijyanye atari imfashanyo bariko barasaba. Kuva mu kwezi kwa mbere 2017 kugeza ku mezi ya 15 kwezi k'umunani mu mwaka w'2011 turimo, naho hatahutse bangana 38,000 n'abantu 31. Abo bose hamwe n'abantu bita mu Gifaransa bahapatiye spontane, ni ukuvuga baje bitahukanye batarinze gufashwa, bose bakaba bangana 138 n'abantu 56. Ngombe rero nishyo kibazo cawe uti yana manya batatu yarakora hari abaye kiranga bitse gutegura ukindi bimeze gutse ko mwatubabije. Ego aho rero nagira nsiro ko twumvise yuko twatangije ko nko kugira ibyantu hari tabimana hije kuri bashikiriza hari kugeshezwa
by'indwi
ku cyenda umwaka niho twabakira. Nagira nayo cyo kuza igendekerezo gushika ku igendekerezo ya 12 ku kwezi twatanguye, hamaze kubaza ibyo bita kumva no kuvuga ingendo no kuvuga amatungo ingendo zo kujyana twagiye tujyana twakira bene wacu zishika 14. Ni ukuvuga inshuro 14 tumaze kwakira bene wacu ariko barahunguka abaherutse baje ku gihumbi cya 12 bica twibuka umunsi mukuru wahariwe kwibuka incungu yo kwibukira mu Burundi ibyo bikorwa gasore. Gushika rero aho gusa hamaze kuza abarundi bangana 300,820 bari mu miryango ingana 300,000.
Ni ukuvuga ko hasigaye indwi zibiri
neza n'ubirabandanya, ni ukuvuga ko kwakira bene wacu tuko tubirabandanya.
Ni ukuvuga ko ibindi 300,000 mutegekanye kuba mu ndwi zibiri mwabatahukanye nabo nyine.
Yego cyane, ni ukuvuga yuko intangiriro nuko dushoka igerekezo rya 31 gitugutunga umwaka nyine ku kwezi nyine tukenda kwakira abashyitsi 300,000 kugira ngo ryahangire turishyireho kandi birashoboka. N'ubu ndababwira harategekanijwe ku magenekezo ya 17 14,243 aho hose hahagaze abantu barenga 500,000. Urumva yuko ibyo biharuro Imana yabashije dushobora kuzabishikana nk'uko twari dusanzwe twabiteguye.
Ikibazo nyamukuru kijyanye n'uburyo n'ubuzima bwabo bashitse imfungurwa bemerewe guhabwa amezi atatu ya mbere baraziroswa neza muri iki gihe?
Ego cyane, urakoze kubaza icyo kibazo. Nk'uko bisanzwe tubitegeka mu mateka y'ishyirahamwe mpuzamakungu hase ryakira impunzi, iyo bashyitse baraheza bagahabwa imfungurwa zigiye batunga mu mezi atatu, kandi biko birakorwa neza bakabaha udufaranga mbere dukeya. Hanyuma hejuru y'ibyo reka nabyereza amaboko iri kwiyagerageza abamaze kuza batagira icyo bashyitse, kuko nakwiye ko ari ibihumbi byinshi cyabibaza ari ibihumbi 300,000 umwami byamaze gushika. Leta iragerageza gutanga ifungurwa mu buryo bwose bushoboka ku batabifise. Hanyuma igihambaye kitunezera kandi ni uko kubibahunze n'icyuba mukuru w'igihugu yafashe ingingo yuko atamuhuye yo kwihagira itongo ry'uwundi cyangwa amatungo yiwe. Mu bihugu byose byaracungereye iyo baje bashikira mu bwabo kandi nta kibazo. Nubwo afite ikibazo cy'uwaravuga ati inzu yanjye yarashaje yarabomotse, twari twiteguye umushikiranganji bitegereza kumufasha, twamufasha gusaka iyo nzu ye hanyuma ubuzima bwe bukabandanya neza.
Ni ukuvuga ko muri iki gihe nta bibazo bihari, nta kibazo na kimwe nyamukuru muriko murahura naco mu gutahukana canke kukwakira izo mpunzi mwoba muriko murahangana naco?
Twebwe ibi wacu nta kibazo dufise, navuga nti ibintu bimeze neza, ariko kiri gusa hashobora gushobora umuntu cyangwa ushobora gusanga afite ikibazo, uwo nawe niba arashobora gusanga agenda ugasanga ku mutwe we atudandagiye nyine kuri icyo gihe yari nkurizi mugarutse ko biba byikoreye nyine. Ariko nagomba kuvuga yuko twe nta bibazo tuhafise, ahubwo ibibazo ni ibyo nk'uko mwaduhuse mwabivuze mwebwe nyine aho hakurya akamenye guhunga abanyarundi bene wacu ariko kitegura guhunga abantu igwanisho aho twa hakiye abahungu ariko natwe kwakira bene wacu n'uyu mujyango uruguruye ubundi bwakigira kwakira abana babo kandi atangora
nico kibazo turakigaroka ko mukanya kari imbere n'ibindi bibazo byerekeye izindi mpunzi ziri mu yandi makami mu bihugu bibanye ariko reka duhaka ryo n'abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyene bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Joel. Joel wiriwe neza?
Mirewe neza.
Muraho urakomeye?
Ndakomeye
cyane. Duhamagaye uri hejuru wewe?
Kigali mu Rwanda.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Nagira baze umutumire. Amahoro ushinga nawe terasi.
Alo, mshinga nawe terasi, muratwumva?
Nagira mu
bazi n'amukije n'umutekeje kumwe wanyi aka nani kamara mukije
nagira mu bazi ko igo turabyunga yuko impunzi bazakira bakazakira neza ako bya ariko bize batamira nabo muri haseri kumva icyo batagikanya ariko n'acerika mu bazi mega cyo cyakubaza cyegeranye n'ibiganisho byo mu ntuze zafatiwe mu nkambi murateganya iki kuba mwarumvise hari ibiganisho byafatiwe mu nkambi byafashwe kandi bikaba byafatiwe mu nkambi irimo abarundi bikaba bitegekanywa ko ari abarundi babifatanywe mukaba mukomeje kwakira impunzi nta kintu ibabwiye nta bwoba bibateye mbe muzokomeza kuzakira cyangwa muzohagarika bizogenda gutya icyo ngicyo nagira mubaze kumva ibindi ntacyo baraza kubaza abandi.
Urakoze cyane Joel, reka tubandanye twakire Habi. Habi wiriwe neza, uratwumva?
Ego ndabumva mwiriwe neza.
Amahoro, muduhamagaye muri he?
Bo ndabahamagaye ndi Juba South Sudan, aho bita mu gisagara cya Juba. Ega
ni byiza cyane kuba mutega amatwi radijwi rya Amerika iyo hose Juba. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Si kibazo cyangwa se navuga ko ari nk'intererano, usibye ko nashaka munyibutse ku izina ry'umire mwashoboye kuba mwatumira sinamubise neza.
Mushinga ntahe Terence Ntahiraje mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu.
Ego ndabanje guhereza mwiriwe umutumire umushikiranganji Terence, nagize mwiriwe nyahugire
mwana
nanjye ndakora mu kije mugenzi akandi akaba ariko sinakumvise ngamo kansuriramwo.
Navuze ko nitwa Richard Habiyeremye nkaba ntuye muri Sudani ya Majepfo aho Juba Town.
Ego komeza.
Murakoze cyane.
Muri rusange yari nk'intererano cyangwa se nongera ndabatera amashugwe ku ntambwe mugeze ko yo kuba nko kwitaho gutahukana impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye. Nongera nsaba yuko kumure mubwira ishaka ridasanzwe ryo gukurikirana mu bihugu biba biri mu biyaga bigari, kuko usanga harimo nk'ibihugu birimo abarundi ariko ugasanga nama embassy yabo y'igihugu cy'u Burundi arimo, na cyane cyane ugasanga yaba abarundi batuye mu byo bihugu barahura n'ingorane ariko ugasanga bivanye n'ibihugu barimo ata embassy, ugasanga n'ikibazo bigaruka ku izina ry'u Burundi.
Rero
hakaba kumure ego hakaba kumbure twasaba ko nizo munzi tumva zavuye mu gihugu cya Tanzania, kuko hari nizo twumvise ziba mu gihugu cya Congo, ariko twatuke tumenyereye muri gahunda ya UNHCR yuko kera bahora batahura impunzi bakazubakira bakabahereza n'uburyo bushobora kuba bwabafasha. Ati twarumvise ko mu Burundi hari igihugu cy'ubutunzi mu gihugu, sinzi ko bivanye na keringine mwari musanzwe mwakira impunzi yuko umugambi ari wa wundi nyene mwakomeje. Ati muratekanye iki mu gihe twumva ko murira mu gihe mvuga ko hari ikibazo cy'inzara n'ubukene, ubu naho mukaba mufise umugambi wo gutahukana impunzi ziri mu bihugu bibanyi? Ati muratekanya gukora iki bivanye n'uburyo bw'izo mpunzi zofashije impunzi kandi muvuga ko igihugu gikenye kiri mu bukene?
Urakoze cyane Richard. reka tubandanye twakire nabandi banywanye biradijwe rya Amerika twakire Prosper wiriwe neza Prosper Allo
Prosper neza radio ijir rya Amerika
turakumva
Yomba kuvuga ko leta ya Burundi igomba gukora ibintu byose kubera ko izo mpunzi ziri mu ma France mu Burundi ariko leta ya Tanzania igomba kuvuga ko leta ya Tanzania igomba kufasha izo mpunzi gusubiri wabo ariko na leta y'u Burundi igomba gukora ikintu cyose ibintu byose kubera ko izo mpunzi zishaka kugenda mu gihugu cyabo zifite umutekano na nta kibazo
Prosper duhamagaye urihe Allo Prosper
ndabahamagara nyiri muri Goma Goma mu burasirazuba bwa DRC mu gihugu cy'ishingira demokrasia cya Congo
muratwumva neza hiyo
hano tabwo tuvumvaga hano wenda mugomba kuimplanta amainitere hano Goma kubera ko abantu benshi cyane bashaka kuva amakuru yanyu ariko tumvaga tu amakuru ya PDC ya uza miryango
utwumvira kuri internet cyane
kuri internet kuri Facebook ndabakurikiraga ntakibaze
turagushimiye cyane gose Prosper kuba nawahamagaye ugashikiza icyumviro nawe ugagerageza gutabariza barundi bari impunzi muri ako karere urakoze cyane Urakoze mwese.
Namwe murakoze radio izwi d'America. Nanje ndifuza kuba umwe mu banyamakuru ba radio ya Yohano muri Goma. Urasirazuba bya Congo.
Ego barakogumye ku murongo kumbure twumve uko twokorana mu misiri imbere. Urakoze cyane Prosper. Katubandanye kiganiro mushinga nahe ntahiraja tuhereye ku bibazo vya Joel na Richard na Prosper. Joel yavuze ko kubijanye n'ibigwanisho urumva abasigaye muri iki gihe muri Tanzania barahura n'ibibazo by'umutekano aho amakuru avuga yuko hari ibigwanisho biruka gufatwayo mwebwe amakuru mufise yerekeye ico kibazo nayahe byifashe gute muri iki gihe ku barundi bari muri Tanzania
Murakoze cyane nagomba gushimira abatumire batandukanye babagiye bagatanga be n'intero uwo ndabwo gushimira Joel ari hariya ikigali mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ati mbega ko twumva hari ibigwanisho byatuma kandi y'impunzi hari Tanzania ati ntabwo bamufise muzobakira dufe cyane muzoca mureka byifashe gute nagomba mbere ko batwumvira ko mwabikurikiranye nibyo yaraciye iminsi n'iminsi y'indwi hafashwe ibigwanisho bishika mbere mirongo ine na bibiri mu kambi y'induta hariya mu gihugu cya Tanzania igeze ahantu hatandukanye hashika hatatu nk'uko babikurikiranye ibi byarafashwe kandi yari abifatanya n'abanyene barafashwe aha mbere agomba kongera ko gushimira leta ya Tanzania n'igipolisi cyayo kuko babifashemo neza gufata ibyo bigwanisho bagafata n'abo bantu atamaraso afefetse kandi nibyo ariko batwumva yuko hari ikiringo cy'ukwezi hafashwe abandi bantu 11 ariko babiri barashoboye kubafata 9 barafatwa bariko bagirisha ndetse amanama muri iyo kandi nyine babuze abantu ngo ntibatahuke ibyo twebwe rero ni guca intege ibyo biza kwemeza ko twaba dusemerera tuvuga tuti muri ariko bakiryamye reka twageze kugira ikiganiro ndababwira impunzi uko bigenda bica za makande harimo koko abantu b'impunzi abavuze kubera ubwoba abahinze n'abanye politiki ariko harimo n'abandi batwitse bavuye mu bushoko bw'ibyaha bakoze harimo n'abandi bafite umugambi ufatikanije n'abagombye gutsindagaza ubutegetsi ku igihe cya 13 rusama 25 abo rero nabo kuko tumatumizwa kwavuze tuti bafite ibigwanisho bafata abantu bari kubacira urubanza ubu bagomba bagerageza kugira ngo ubaze ko biriya nabi impunzi zacu bafite n'ibigwanisho rero ntabwo badufise kuri abo twashyiraho kuri kwamenyekanye bitandukanye impunzi bitandukanye n'abagwayi ibyo bitari force negative muri aka karere rero twe dusaba tuti bene wacu nibatahuka ahubwo nibadakobyeho ingugu umuntu wese ari muri ayo makambi yifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi yifuza kuza kumbaca nawe n'umutekano guca gufata ingingo byihuta kugira ngo aze na cyane cyane niyo twarangiza uwo mwaka twakiye 2022 tuyitegure kugira programa cyangwa undi muntu w'ibihumbi 18 dukanye nta bishire kugira ngo abo bandi bose bavifuza bashore gutaha rero iki kintu kandi gishaka
mwoba muri ko
yego bagatahuka hanyu bakaza kandi twitegereye
kuri ico kibazo nyene mwoba muri ko murakorana na leta ya Tanzania kugira ngo mumenye abo nyene muvuze yuko boba ari abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho muvuganye ibikorwa byo kugira ngo bafatwe canke umutekano ugaruke neza abanyagihugu impunzi ziriyo zitekane zishobore kugira gahengwe ni nkikiye muri kigi
ego cyane niyo bage kuvuga niko kuri ko ari hafi ukwezi hasashwe abashiki 9 hanyuma ubu nabandi abo bya bayitonga abantu bibanisho ije no namatohoza ari nibanga ariko rakogwa n'ibyo by'igihugu cy'u Tanzania kugira ngo akwi radio ariko igihambaye nuko ibi bisheretse ukishuka
ikibazo cha recherche rekeye murantunga kibazo cerekeye ubukene igihugu kiko kiracamwo izo mpunzi ubuzima bwawe bizogenda gute yarafise amakenga yuko hari ubukene bwinshi mu gihugu kandi bishobora kugora abo bariko baratanga
murakoze cyane murakoze cyane ishari n'ibyo hari ya mbere hari yari nimenga yari buze ari muri Afghanistan yepfo yadukeje ubwa mbere ku mugambi mwiza cyangwa se Burundi ku mugambi mwiza irikira ko ari kwakira abandi bene wacu ariko atsiragira n'impungwe ati yene kumenga hari ubukene bwa n'abana n'icyo twatwumva yuko mu karere ka Afrika y'ubusoko si mu Burundi gusa hashobora kandi yaza z'ubukene nyuma aka karere kubera ihinda buri kagiye byagiye abantu bose murabizi hari bice bimwe hari mu Uganda haba mu Rwanda haba muri Tanzania hari haraca uruzuba hari naho hakagwa imvura mu buryo budasanzwe ikono ni mirima iyo zaradushikiye twese ariko twese twagerageza ariko nagomba ndemeshe bishaje ndangira yuko ibi by'ubukene byatanguye mbere muri cyane mu bucete twumvugije cyane cyateye ku isi yose nagira ngo ngere bibitse ariko batwumvira nari nari kiganiro biki yuko ushobora kugunga hashere byagabane gifungurwa ku isi yose iza muri Tanzania izo bahanga byagabanje kugerwa 50% n'abagore natwe ko tafite makambi y'impunzi shikane ngaha y'abanyekongo bene wacu bahungiye iwacu naho yahanyere yagabanje kugerwa 20% hari aho bavuga hariya muri za cyane yagabanje kugerwa 80% urumva nuko n'ubukene bwo ku isi muri rusange ariko rero tweze ko Imana yaduhereje kwa isi mera Imana yaduhereje ikiye cyiza hari matukakora ntangorane kandi n'ubu mushikumu abarundi kugira no barafungwa ajya yaciye avuga ati leta kandi n'igishaka yari ngene mu karere ka Afrika y'ubutseko bihugu biri mu kugura amambasade yayo nagera ko leta y'u Burundi yafite ambasade muri Kongo ya Kongo yafite ambasade mu Rwanda yafite ambasade muri Tanzania no mu Buganda numvise ko ari mu Sudani y'Epfo nayo iherutse kwinjira mu muryango wa Afurika y'ubuseruko kifuza cyangwa abarundi baba bari hariya twacumbitse tuzagushikiza leta igihe leta yize gatanda birakenewe ko iyo ambasade mu Sudani y'Epfo yakugurwa nayo nyene kiba ari byiza kandi tunezera twifuza ko karere ka hariya ko intambara nazo zohera uwaje kwinjira mu muryango bamaze gutura mu bikorwa kaburezi tukiye kuba bamaze kwemererwa hanyuma rero ko sinaje kuba byiza twizera ko tushyize ikibazo mu gihe tanye uburyo yibonye ko bikwiye ko yaje abarundi bariyo n'abandi n'igenewe dufitaniye ko iyo kugurwa ya ambasade twizera ko muri icyo gihe baragomba ndamuhumurije
ikibazo cyo
hanyuma
Prosper we yavuze ko Tanzania n'u Burundi byofasha izo mpunzi muri make nibaza ko byo Prosper yashikirije ari byo murimo muri iki gihe kugira ngo mufashe izo mpunzi gutahuka tubandanye twakire n'uwitwa Innocent wirewe neza Allo Innocent
la wumva
mahoro
mahoro nataka mbazo mutumire ugurete undi yakorana neza na Tanzania none baba baramenya y'ibirwanisho bizana ngira ngo byinjire ku butaka bwa Tanzania ama ikindi natuno hanura ubene wa cimunzi bari muri Tanzania ko buta ubura yayonekana neza ko leta y'u Burundi kari ra busemangira n'amahanga aha yarabibona ibyo bintu bo bihagarika byo kwivira kuma oza kugirumba igihugu cy'u Burundi batatu yagira mbona ko buta hama leta y'u Burundi nayibanda gitoza abantu basikana ibirwanisho kugira ngo bamenyekane bibaye ngo umwana w'abantu warunzwe mu gihugu cy'u Burundi bafata mitongo nk'abaze gutirwa imaza mu Burundi
murakoze cyane Innocent tubandanye twakire bienvenue amahoro neza
amahoro cyane
murakomeye
yego turi tegemeza mu Burundi bujumbura n'amahoro
ni byiza cyane kibazo cyane cyumvira
ndafite ikibazo kandi ase n'icyumviro ubwa mbere yari karasigura uwo mutumire asigura ibijyana n'igituma nk'uburyo bw'igihugu gifite ubukene kani bijanye no ruzuba ico ni kimwe muri ariko ndakeka yuko na politique sindi umuhinga muri politique mpuza mahanga ijanye no butunzi ariko bivanye nuko ibihugu bikuru biteye imbere cyane ku isi nabyo ne byage birahura nibibazo muri politique zabo ari byo byahura nk'umure bitanga amafaranga menshi mu mashyirahamwe asanzwe afasha ibihugu bito bito nabyo ne byaragize ingaruka sindi je rero ku kindi cy'ubijanye n'impunzi zo muri Tanzania z'abarundi zafatanwe bigwanisho nokuri birababaje yabate cyane ariko icyo nosaba leta y'u Burundi agumara barundi bene wacu barakwiye kuraba indinganizo ikwiriye bakavyumvikanamo n'igihugu cha Tanzania wanagomba bakabacira n'inkoni ngufi nkumbure je icyo nico ntiyeka yuko ho bahari habanye politike cyangwa abandi bantu b'inkozi z'ikibi bace babafatira mu magogo barimo bashaka kubatuma mu bidashoboka bakaza kubaha ibigwanisho ibyo rero ari impunzi rikiranyumva byukuri nimba ari impunzi nyayo iyo tumitahi wabo kuki wabo uko hari kose abaswahili baravuga abavuga igiswahili bavuga ngo nyumbani ni nyumbani hata kama ni chini ya muti uko tumeze kose fosi mugore bwanyu kuko nibagumiyo urabona ko bari ko bajana mu nzira yindi ndi zotuma ibazanira ingorane hari bene wacu bigeze kugira iyo ngorane muri Kongo baje mu bya politike ari impunzi byarabazaniye inkurikizi ndende ikindi no bahanura nuko boshiramo ingufu nka leta leta abantu nabayo ikabatanga hama ni naho yoba ibakinje n'izo ngorane zindi z'uko bahura n'ibyago ko uko bafatwa mu gihugu kitari cy'iwabo siko bafatwa n'igihugu cy'iwabo cy'u Burundi kuko umubyeyi yakubyaye n'umubyeyi atakubyaye ibaguhana kimwe yuguye mu ikosa je ni cyo cyumviro nari mfise ariko ndamubaze rero indinganizo baba bafise kugira batahukane impunzi neza cyangwa bazirinde ibyo byago bariko bahwana navyo mu kamakambi y'impunzi barimo harabavuga ko bashonje harabavuga ko ko bataronka imiti hari habavuga ibyago byinshi bitandukanye bari bafise none nk'umutumire mwatuzaniye abivuga ko iki kuri ibyo leta y'u Burundi yiteguriye kubafasha gute
murakoze cyane bienvenue
namwe murakoze
twakire na Egide mbere ko mutumire yabishura mwese Egide wiriwe neza allo Egide duzijwi
nagira ntere cyumvira
ariko duzijwi tukumve neza
nagira mvuge kuri iki urabona yuko ariko barabaho
ariko uri kure cyane Egide egera telefone neza
ariko turabona yuko bariko barabahungura kandi kabisa ubiravye mu kibano uko bimeze hariho abaturubika bakavuga ngo nabe bari bahunze iki ko baje badusangiye no ugacisanga samajambo meza yuko go yishimira
mu kibano uramaja hegaje de aho bishobora kuba bikubira
jewe ndi mu giteranye no ikindi nacyo rufasha tubona yuko mbega ko bavuga ko ngo hariho imiryango 23 yoba yaratanye hanyuma igeze aho babakoraniriza ikashikiroka aho bari bari bagasubirayo mutubarize uwo mutumire yuko ayo makuru yo bariyo wabasigiye kubera iki
ivyo vyo bavyabaye hegajide kugira tumenye neza
aho babishaje mu cyango cyo iyo miryango ngo 23 yoba yarasubiye
aho hari ryane
abo bari bahunguye arabaza
mu kwezi guheze
mutubaze yuko bavuye iyo nkuru yo bari yo cangwa ko bisabuse yuko ngo bace basubiraye bega nyimba barasubiye basubiye kera bumva yuko umutekano wabo kuye cangwa yuko ibyo bagize bitarahera
murakoze cyane Jide murakoze mwese mubajije ibibazo n'ivyumviro duhere ku kibazo ca Innocent mushinga nahiraja kibazo ca Innocent bienvenue na Jide ndaza kugerageza kwibutsa bimwe mu byo babajije ijambo ni kwa
Innocent yavuga ati arafatwe ibigwanisho
ati bivahe
ubundi bazize nshadavuye ati dusaba yuko abo barundi n'abarundi yuko baheza barundi bakafata ndakufata ubundi mu byo yiwabo ati kandi bitwoza bashira izoni ingufu niba niye dumenye ko yabonye ikibazo cyiza
bienvenue niwe yavuze yuko umuntu yobacira inkoni ngufi ariko basara nabo nyine
nagwambiye inasa yuko ikiganza cyabuye hehe ariko twatwumvise yuko nuko twoma twirashikiriza hariho akikalarundi karimo afite na police n'abanya politiki n'amwirango bafite gutwendaga gutegetse bakoresheje abanyamashyira hamwe amwamwe bari batari mu rongo bari baratoye bajya muri yamije mu ko bibi cyane ntabwo bugarukaga aho rero harabafashwe kuko nabo zaraciwe mugabo hari n'abashyize ubutungane abo nabo ni mu byabanyitse niba rero usanga bariko baragerageza guhenda abo bantu ari nabo babwira ngo nimuhunge bagiye batangira bajya mu matora ariko bakayajyamo iyo byavuye yose ahandi nabo bama bipfuye gushika ku butegetsi bakoresheje ingufu cyangwa se amaraso ibyo nabyo mu bihugu byarutse demokarasi bikaba bitakibaho nuko rero kuri kubiragira wenda reka amatora abandanye n'ababibaha ndetse bagatinda baca bamenyekana hanyuma leta y'u Burundi hakazaho amasezerano bibaye neza bagafata ngo abafungwa baha leta y'u Burundi bakayibashyira urubanza ni ngombwa ariko iyo umuntu nyine ashinga ati ngombwa ashyira urubanza ngaha byose amategeko arafite nyine abivuga agenga ibyaha byakozwe bikamuha byahawe birahari bigeza bikurikizwe hisunzwe amategeko ariko nyumva yuko aha bakoze gucacumaje cyane genderi nawe ati yavuga ati nigutera ubukene twambuze ibintu bikagiye hariho n'ibindi byagaye mu bindi bihugu bitari bikeneye kumusigura ka neza cyane ariko aravuga ati yabazaje kubona hariho bene yacu bafungwanisha ati iyo bacira inkoni ngufi kuko n'abaremi nk'abandi ati kandi impunzi nzitahe niba twavuze kuvuga ati iwanyu naho bari munsi y'igice mu mishwari niho bari iwanyu nane naho nganyunganiye mu mezi ntabaha konka nyina warwaye amahere none rero twebwe ikintu twerekanye iki bigenda gute leta bakera ni kajya kama leta yateye ngira ngo nabasiguye neza yuko gushika igihe cya 15 nyandagaro uyu mwaka wo kuri 18 hari hamaze gutaha abantu 1,308 n'abantu 536 atashe rubanda ku bazana cyangwa undi muntu abo bari mu gihugu ni ikimenyetso cyiza cyane aba ariko bambaye kuza bafashijwe abagiye be na Dar es Salaam bandi 1,380 aba nabo bari bateranije urumva yuko gushika isatu vugana hamaze gutahuka bangana 1,171 n'amajyana 1,600 ikiye gukurikije aba bantu babaye akarorero ibihumbi byose biri mu gihugu ntagera ngo cyakumwe cyangwa uyu afite ikibazo kumbure cy'ubukene yarasanga asanganywe cyangwa ibidadaje ariko muri rusange ntegereje ko twatumye bimeze neza twebwe rero nta wundi muti ahubwo ni iyiyandikisha kuri urundi rutonde rw'ibihumbi 180 iratahuke yitandukanye niyo mu bihugu by'ibindi yaje kuba afite ubucaca hanyuma bazi yuko sentire cy'iki isoko bwo cyane ariko yakuri maze kubona ko ariko bw'umugande kandi hari abafashe maze bivuga iyo byamuye n'abariko bayiha imigambi yashishe kandi kwiye ko bitwije neza kuko akajagari muri aka karere ibyo bitari fose negative itegereza uhagarara nagira ngo twakinjiza kandi aba bantu ibihumbi byose babe mu bihugu byose no muri Congo hari abavuye n'amahama haraje bashika amatatu bafise amafaranga kandi yerekana mugabo baje batorotse kuko leta y'u Rwanda ikwiye guhorohereza naho nyine bifuza gutaha baze batahuka n'igihugu cy'abavukiye barajye kuza batarutse bari mu ngorane harimo muri ibyo bihumbi abashika 300 mugabo batoroka mu gihe bakaza batarutse bumva ko ari ikibazo bitaboneye kugira ngo bashaka gutaha iwabo
kuri icyo kibazo nyine mushinga nahe nahiraja kuri icyo kibazo nyine nk'icyo Bienvenue ariko aravuga ku bandi bari muri ako karere abandi bamwe bashobora kuba babaza bati ni kuki hari hakigoro kadasanzwe kibonekeza ko ariko karagirwa gutahukana abarundi bari muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Congo kasana katareko karakogwa iwo mugwinya butatu wo ntiwokogwa ku Rwanda cyangwa kuri Congo byifashe gute kugira ngo nabo nyine
batahe ku kibazo cya Tanzania njya kugira ngo abantu batahukane byifuza amategeko hari icyo bita kuri cyo kitabiki imigwinya butatu ukuvuga harimo ugushaka ku gihugu cyo cyene abe n'ubwo bahunze ugushaka igihugu cyabahaye ubuhungiro n'ugushaka kwa hashe ugushaka ku Burundi rero twabitangaje kuva kera kuri ibyo bihugu byose ugushaka kwa hashe kurahaye dushobora rero kubigwara nayo ni igihugu ushaka iri kure ubifuza wese atahe ntihasigaye ikibazo muri Congo nta kibazo mbere yuko no kwigenekerezo ya 12/18 twakiriye ibyahumbi yavuye ubusena ariko yatahuka hari n'abaguma bazi umwe bijyanye kandi nko biratumbuye iyo bishatse bakiyandikisha baratahukana kandi azise kabakira kandi kabafasha atangorane akira gahaze rero ntabwo abene wacu aho hakujya mu Rwanda urumva rero imva ntisigaye naho twaramaze kubisaba twaramaze gutera akamo n'ubu nyine nahashe biteguriye kwakira uwo ari wo wose baratoro tumaze bakakirwa bagafatwa nk'abandi bagatunganizwa atagoraze
impamvu none kuri mwebwe nizihe inzitizi nizihe iyo bavuze iyo mubashikirije yuko mwipfuza gufasha abarundi bari mu makambi mu Rwanda inyishumuro nka niyihe nizihe impamvu
murakoze cyane wadiko ari ho ikibazo bayagati mu Rwanda bikanda bigaruka kubasha hari bavuze ati none abantu yabahaye ko gutarahagize neza nibuke namwe abahenze bakigishwa muri azi yuko hariho amashyirahamwe yasohoye raporo ku mpunzi ziri imahama mu Rwanda ayo mashyirahamwe aremeza yuko hari abariko barigishwa ibyo kurwana ku bintu by'u Rwanda ibyo byabonetse ku mugaragaro kandi amaraporo yaratanze niyo kimenyamenya umugwi wa mbere wavuye mu Rwanda utera ikawa y'umushito Miss Brahimi hanyuma ingwano nta rinda yamaze kuko ingabo z'u Burundi nirurangiranwa ku isi bakunze niko yigeze kwemera ko ibyo byateye igihugu ingwa nshura kumarinda niko byagenze urundi gara kase ica binjira mu cyitoro wari yagiye mu bana n'abanyenzi cyakije gute harabaye ingwano yarakubitswe kuko wakije umuriro umuye ubirifa n'ubundi giware cyaho hariho n'abandi bavuye baza gutera amakarambi inkoho zimwe zirafatwa bayerekane ku binyamakuru ziriko hari mu bihugu cyo mu Rwanda mwarabyiyemeye kwemesha amakuru n'ubuzima yitwe abantu barabyivuze ibyo ofisiyo ibyo leta yaramaze kubyegeranya yabishikirije ababijejeje kwemesha bavuga ko murumva rero hariho amakosa yakoze nubwo se tuvuga ati kandi niko tuganira nta ngorane kuko nujya umubanyi niwe mujyango kwebwe abantu b'Abarundi n'abagiye b'Abanyarwanda ntacyo bapfa kuko bamwe bose basanze ibiganiro myiza asanga kandi kimwe gahiye n'ubundi twifuza yuko bigenda mucyo tugasaba rero indongozi y'igihugu cy'u Rwanda ko byakurikirana kugira ngo byemere ibyo tubiganire byabaye kugira ngo bihere hanyuma tubane mu mahoro maze bene wacu batahuke abagendera aho bashaka kuko nk'uko byafite kuri iyi turiko umuntu ashobora kuza kuba ashaka abishyamye atagoraje
tubandanyije ku kibazo cya Egide cerekeye imiryango 23 avuga yuko yoba yarasubira inyuma ico hari makuru mu FSC ko kuri ico kibazo
murakoze cyane ni kibazo nagira ngo icyo kivuze ko nacyo nyende jewe nagiye bakakona ashobora gukora mu kindi cy'imyaka 23 gice mu gihe cy'ibintu bitakani n'ubuzi amakosarera amanyanga hari n'ibindi byinshi hari ikintu rero bita makanaki nagira ngo bakaba twumvira icyo kintu cyo bakana kandi gishimo umukino n'abantu b'impunzi bakaba n'ibimebwe abo bantu bayiyandikisha bagataha bagahabwa ifashanyo iyo yagiye kuyakira mwaje kwa tamungu bw'ifoto ibidahizwe imana ishimwe ntiyo bari benshi iyo yawe yavuze ntabyo nzi mugabo mvuge ni usabe ko nzi ibyo bikunda kubaho kwiyamira bamwe ariko atari benshi nabo b'ibimebwe badashaka gukora kandi icyo kizwi mu maboko yacu niwe nabo akongera agasubirayo kubangara hundi bakamwandika hagera ko basubira kwandika bahunguka ngo ndatashe bazigize akamenyero niwe nabo rero n'abantu b'ibimebwe harimo n'ubusumu n'ububeshi kandi n'ibintu biteye isoni icyo gihe nibwo twigeze gufata abatari bake hari mu myaka yaheze murazi yuko hari harahunze abarundi benshi haratahuka mu gushyika ibihumbi na 13 abarenga ibihumbi 330 bavuye Tanzania hehe bari mu makambi yabishimo bya Ntuna Katumba mwese murabizi hari abarenga ibihumbi 300 bahawe mu gihugu muri Tanzania ubu ibyo bari ibihumbi 200 babaye n'abandi benshi bari hanze ibyo turabizi rero ubu twabona twavuye akabobe kuko ubu bifatwa mbere n'amategeko ukigute ubu ugenda bivuga bose bumva hariho ubuhinga bushasha no gusuzuma bwahunguka bwa bundi bita biometrike na shema kiganza imashini nyabwonko igafotora ikiganza cyawe n'ibiri bikuranga ubu uzogaruka naho yose agasagira na bindi karuhagaruka cyatuma kigasanga arimo cya gikumbo cyiza twe twese yuko amategeko akurikizwa shikare tabaye umusumo aha ndavunye akabeho wowe wabikora kugira ngo ntanasize kubikora polisi yavuze birashobora kuba byarabaye ntarapfa dufise mugabo simbakana kuko ndabizi ko ingeso ze n'ibyo ku bantu babo bituramuye bamwe
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire na Thomas. Thomas wiriwe neza urahora komene duzijwi ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo ni kimwe gusa ahanini ndiko ndabaza kubera iki bavuga ko abantu bahunguka ariko mu minsi mike y'inkumva hari abandi basubira guhunga bo bahunga iki hari ingorane nyabati ikindi kibazo ni kubera iki mu Rwanda ataba ariko baravayo n'abavayo bo bavayo batorotse bo bahabuze iki kugira nka leta y'u Burundi igende ivugane na leta y'u Rwanda kugira bashobore gutahuka mugihe abene burundi dushaka abene wacu ko batahuka mu gihugu kibazo cyane cyari cyo murakoze
urakoze cyane ibibazo byawe yagize icyo bivuze ko ariko kumbura rongera ko kandi Jonas uratwumva nawe
yego ndabumva
mahoro neza kibazo cyane cyumviye
ni cyumvira ko ngira aba barimo nakabazo nashaka nkuko sanerekeza kumutumire ko twumva rimwe na rimwe impunzi ari gusanga zitahutse mu gasanga barimo baridoga bivanye n'uburyo baronkejwe buzoba amazi rya minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu bategekanye iki kugira ngo nkumbure iyo myidoga igabanuke bashitse babahe nyene twankenerwa dushobora ko kubamaze iminsi atangorane kubona ko barasa n'abaramenyera gahoro gahoro murakoze
murakoze cyane Jonas seka twakire na Democrate wiriwe Democrate
wiriwe
mahoro neza
mahoro
nagomba
ikibazo cya mbere ndacerekeze kuri uwo mwunganizi w'umushikiranganji none ko impunzi zatahutse mu ntara za Ruyigi ko bari barazemereye imbuto bushobatera kumutasura ko numva muri iyo minsi yeze afite imyidogo yuko bataba barazira hasi ese baba barazira hasi ikindi kibazo nagomba se n'ubaza uwo mushikiranganji kihutirwa se gutahukana impunzi ahubwo ko kwihutira ihutire kuganira n'abanyepolitiki abanyepolitiki akaribo babanza gutahuka impunzi zigatahuka mu nyuma mu gihe umutekano wo bukwiye hasigaye nagomba cantera kamo ishyirahamwe mutima kongoni na hasi kudokaza umutekano nizo kambi z'impunzi kugira ibirwanisho twumva bitogwa mu makambi nibyo ugirira ingaruka mbi impunzi nk'uko byabaye ikamanyura ngaho muri Congo atungera umutekano bawukaze abo baba barayifatanywe nabo bagira amatohoza akwiye bajya baduha inkuru y'imvaho y'ukuntu ibyo birwanisho byari bigamije asigaye nagomba nse n'utera kamo leta y'u Burundi ireke kudadaza kuko impunzi itahuka mu gihe icyatumye wese arafite icyatumye ahunga rero mu gihe icyatumye ahunga abona zitarava mu nzira nta kuntu bashobora gutahuka ha kuko abenshi boshobora gutahuka bigahita tukumva ngo batumyiziga mu nzuzi cyangwa he rero niba abanze baganira leta y'u Burundi reke kudadaza kuko urwaruka k'u Burundi nk'ubu abanyagihugu b'u Burundi bishwe n'inzara ubukene ubushomeri bwugarije igihugu cy'u Burundi ibyo byose bica umwana w'abanyepolitiki batagomba kuganira rero umushikiranganji ndamuteye akamo azagende ahanure kuko burya nibwo baguma badadaza atabagombye guhuri ku butegetsi nkaje mu biganiro ntabwo bibyoshika kuko batabadaharirane bose ngo bicare ku meza baganire bashyire imbere inyungu za bene gihugu ibyo bintu ntabwo bibyoshika
urakoze urakoze cyane Democrate ku kibazo n'icyumviro umushinga nahe ntahiraja duhereye kuri Thomas ibibazo byiwe abaza ati hariho n'abahunga bo bahunga iki ati abo mu Rwanda ni kuki barinda gutoroka kugira ngo batahe ho mu bivuga kwiki
murakoze ku kibazo cya mbere yavuze ati hari abacurasubira inyuma namaze kucishura nibyabibebye bibabantu bagomba kuzidana bakuze barazunguka
oya ndakeka Thomas bavuga mushinga nawe ntawe iraje ndakeka Thomas we avuga ku kibazo cereke abandi bo babahunga bava mu gihugu
ya idyo kae makuru nayo inyuma ni badakota mu mata kariya katari kurikirana nta abantu bari kubarahunga Burundi ahubwo abantu bari kubarahunguka abona vuze ni babandi mu umwe ishobora kugira bayifuza ifashanyo ibyo twazimise hari abishaka bimwe kae tukatubyibonera kandi bafashwa n'izo bagahamwa ati kuki abo mu Rwanda badapa u Rwanda ni igihugu cyikukiye cyigenga gifite politiki yacu u Burundi ni igihugu cyikukiye gifite politiki yacu ubu Burundi dufise amakambi y'abakongomani ashikane kandi tubafashije nk'ibidoga kandi umurumba nawe tuye tubaka ikambi gira gatanu hariya mu Ruyigi kubera ko babaye benshi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi tubona ko hari amazi n'umutekano rero tushobora kuzategeka amategeko yo mu Rwanda mu gihugu ubona ko ineza yabo ari kwigisha abantu kurasa no kuza gutera hakakamara ibibazo by'imigenderanire ubu bahinze ubwa mbere mwarabonye baboneye ari imbwa yaboneye ku mugezi ikaba ukayaza n'ikibitoki n'abaje gutera amakambi kuri icyo kibazo ntibadakora kishuye kandi yacumvise hanyuma Jonas ati ntibizimwe zimwe
ziri doga kumfunga
kufasha ayo atibizi nasubira mu nomero ni utayo uko ibari z'ubukere ndarashize mu Burundi nizo kwisiyo ifungwa muri kandi cyo hari fungwa gusumba mu Burundi na gahomera bimwe nibaze bakura mu kumuhudu baje kukibi aho yatwemeye guherekeza ibyo gutanga gutaho babivuze ntabwo yabagirimo hanyuma n'abarundi barakunda barafashanya nta buri bigo bashobora gutera ariko n'abazi n'abandi oya cyangwa mu cyo cyo ku bibeze n'ibyo bihatera ubuzima bw'ubundi mu kintu nawe ko ntabwo ufite twateranije isanyo habaye mu cyo tukamagarukira ko nta yamukeneye n'ahari atari yakiriye niyo nagomba ndabyinshi yuko ari ku bibeze demokrati na wati nirango yabagize byinshi
iyi demokrate igifatanye n'ikibazo cya Jonas cerekeye mu ruyigi aho imbuto zitatanzwe cyo mubanza mukakigira cyo mukivuze ko kubijanye n'ifungo
kuvuga ko navuze yuko bafasha mu ameza atatu hamwe ishyirahamwe ifawajyane mu guherekeza abo bantu ku mbuto ariko hejuru abarabukwede nyine turahanahana imbuto yo guteragira kugira ngo bigende neza yinjira nta tasura kimwe ko atanga abantu bihari kandi byose turabiteguriye ikari problema neza hanyuma
yavuze ku bijanye no kugerageza kuganira n'abo mutavuga rumwe kugira ngo ikibazo cy'uko haba impunzi kive mu nzira muri rusange
yavuze ngo leta ntiyihutire gutanguka n'impunzi ngo niyihutire kugira ngo politiki umuntu arindiye kuzokira ari umunye politiki aze kumurimira aragowe ni ukuvuga yuko umuntu wese bijya mu buzima hari abantu akagira porogaramu yiwe umuntu aza kwishyura abanyapolitiki azokira mu buhungiro kazegura ingorane kuko benshi bariko barazigira si umunyapolitiki ataramifunguza si umunyapolitiki aza kukurimira mu itongo abanyapolitiki nagenda kubwira ibiganiro byarabaye mu Burundi bihuza abarundi bose n'abarundi bibiri na cumi na bibiri zaserukiye ku rwego rw'intara abarundi ibihumbi bibiri na mirongo ine n'umunani ku mice yose y'igihugu mu makomine zaserukiye n'abarenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu hariho kandi n'abanyapolitiki batanze intererano zabo barangira amanama menshi barasohora n'inzandiko barungukira n'umuhuza ubu dufite imigambwe mirongo itatu demokarasi y'u Rwanda niyo yari isubiye kujya hano ubu ni mirongo itatu abayirongoye bose bari ino abatayiwe nabo atariwe nari nyangoma umugabo sd nawe nyine bawusohokera baraha mwarabonye naho tuza kwibuka inshuro ya yo kwikukira n'inshuro barashize ko ntacyo mu Rwanda nko rw'abasore ubundi mukuru umugabo atariwe n'ibambo n'imbere basode ariko ikintu gacye rero simera ko mana ari ngaho ariko arakora ahari ni uhendane aba bantu bajya politika rondera niba rondera bamwe bagomba gutembagaza ubutegetsi zawe ne bari gucungana nagomba kwinyita ya marivisiyo n'inyasi ko atomoye abo ubu baracaromegwa kandi dusaba ibihugu byose byababitse ari nabo bari kubateramana niza abantu bari mu mpunzi babashyiramo ibigwanisho amakuru birahari biramenyekana dusaba ko bafatwa ahubwo bagacibwa urubanza kugira abarundi bacu imbohe babareke batahuke mu gihugu cyacu nicyo bagomba kubwira ariko baratwumviriza kandi bigerageza n'intero zitari nke mu Katari bitanze wese aramari kuvuga kuri aeroport avuga ati ni ukuri ibintu bimeze neza aranemera ko yari gusura yasozera ibiganiro by'iwe ni kuri kwa gatandatu n'abantu bagira batahe abarongoye ibiganiro baraje abenshi mu basigaye n'abari muri wa mugi baravuga n'ubutungane abo nabo rero byaje ibyo binyashinzwe birabitomora ni gufatwa no guhanwa nta biganiro kuko icyo cyaha ingorane z'amakuru zitabyinshi mu Burundi kuko bazaga kwita abakuru batabareka bakabahana
reka twakire abandi banywanyi ba nyuma tuko turarangiza ikiganiro
hanyuma ibyaha bigahanwa maze kugira ngo ntibizishire mu kugaruka
yego reka twakire abandi banywanyi ba nyuma Emmanuel ku murongo ararindiriye wiriwe neza Emmanuel
mwiriwe
murahura komeye
yego turashima
masegonda make cyane ikiganiro kigiye kurangira mu kanya ikibazo cyangwa icyumviro
ofisi kibazo nari nkeneye kubaza umutubire umutumire mbo ariho ihangiro bihaye ryo gutahukana impunzi kandi icyo gikorwa ni cyiza abarundi nka bene wacu turagishima cyane tagomba kubabaza yuko ko izo mpunzi uko baziteye akamo zoba zitaba akamo bikwiye nyamba naho zitakitaba bikwiye ni cyahe bariko barakora kugira bashobore kwitaba ako kamo bo ikindi nagombe mvuge gabona impunzi iyo zihungutse harige zinshi zihunguka usanga zifise amakenga zimaze gushika mu gihugu ziba zarapfuye ugasanga hariho nk'abikikamukiza bagashaka kuba barazigirira nabi bazitera ubwoba ugasanga nyene basubiye kugira kagatima ko gusubira guhunga nagomba zo yuko zoba zicongere ku mutekano ku buryo yuko atawoza ingo yikike nyuma atangure kuzihungabaneza umutekano.
Murakoze cyane Emmanuel. Reka duhe akanya n'ubundi mugenzi wawe kuko ikiganiro kigiye kurangira. Eric nawe nyene masegonda make kibazo cyangwa icyumviye.
Jewe sinanifite ikibazo. Ariko narifite ikintu ngomba guterera. Mugabo birajanye nka mwe ngavyo ari kibazo mu bisanzwe. Kwebwe turi mu gihugu uko tubonikiye ibintu sikabari abari mu buhungiro babyumva gute hari influence politique uko bajya abantu biragaragara neza ko basise abantu basise ibyo bababwira bakabwira ko mu gihugu batameze neza kandi c'est vrai birumvikana iyo utari ahantu bakabwira ati bugira ibintu bimeze uko umenga wobyumva niyo bavyihuse rero icyo shaka kuvuga abantu bari mu buhungiro bari mu nzira zibiri hari abagiye agize ubwoba yitanye n'ibihe twari turimo byinshi ariko hariho n'abandi bantu bagiye bazirerema kibajanye kuko opposition ntishobora kugira ingufu nka kita gihe idafise abantu menga bari mu buhungiro kuko abantu bagumye mu gihugu byumvikana ko kumenga ari umutekano njemva mu gisagara cya Bujumbura mu minsi yahera narabona ko hameze n'ubu ndabona ko hameze ubu n'ahantu hagendwa kereka imbere mu gihugu hagati icyo mbona abarundi ntibatahuke baze twubake igihugu cyacu kubera ko kuguma turi impunzi uno munsi n'ejo batubwirira kandi dufise ubu turi mu gihe kirima abantu barakwiye baza bagataha tukarima tukikora mu bukene turimo kandi ntituzava mu bukene tutarimo ikindi nacu abanyepolitiki nibareke kutugira kudukimirako kuko bo bafise representere ariko tweho ikwe tuguma tubavika ikime y'ibintu rero nagira nsabe umutumire bagerageze bayage hari ibiganiro bavuganye hari kuvugana ukuri bajya abantu baguma mu buhungiro harimo abantu barimwo bafise ibindi byumviro kandi bari korompi jensi rero byemeza
urakoze cyane
abarundi bashaka gutaha batahe twubake igihugu cyacu
urakoze cyane Eric
yego
murakoze cyane murakoze cyane mwese mubajije ibibazo n'ivyumviro tuko turaja ku musozo w'ikiganiro mushinga na Etance ntahiraja mu bushikiranganje bw'intwaro y'hagati mu gihugu ibibazo ivyumviro vya nyuma Emmanuel yashikirije kubijanye nuko leta akamo batera abantu kugira ngo batahe niba ko bakabashimisha barakitabira neza hama ongere duhe nakajambo kanyuma dusozera ikiganiro murakoze cyane
murakoze cyane Emmanuel aravuga ati mbega uko mwabiteguye kugira batahuke ni kubiri yego cyane urazi ibiharuro by'ibihumbi bitatu na mirongo inani na mirongo ine n'icyo kitugeze ko n'imici ishigaye biramanukanye kwihanga bitomoye noneho mwazi mu cyane ejo bundi yuko ariko yandikisha benshi ibihumbi bitatu ku munsi bo bari bazi yuko igihe kizana tutari mu mwaka tuzaba turangije oya abakiyano cyangwa n'umugambi wo gushyika igihe cya mirongo itatu na rimwe kandi ibihumbi na cumi n'umunani tubandanye mu gihe bibarimikora nuko rero mbese nagomba kumuhumuriza kandi niko bimeze hanyuma Eric aravuga cyane ati burya abantu bari kumwe bari gutanu bahunze hari abahunze ubwoba kubera iterabwoba ry'abanyapolitiki ariko kandi hari afite izindi ntumbero narigeze kubisigura ngaha hari abantu bishakira kujya muri za Amerika uwo ni umugwi wa mbere hariho umugwi w'abasuma n'abambuzi bagiye bize baturutse ubuco abo barimo hari n'abandi bagwi barabakoze abanyapolitiki babakwigika ikindi n'ibindi bikeza abo bari muri babikizomowa ibyo rero mu bimenye ko ari kubimeze kandi ni gutandukanya intama n'intebe hanyuma ibiganiro bigakwamaho
yavuze
iminsi yose bari ubundi buruguru ibiryango aha mu bindi biganiro birahari bihaba nibaze ufite ikibazo abishikirize kugeza hano iza abantu bizashikiriza ibyumviro byazo uburundi bw'amabutege amaboko ku biganiro ku kibazo cyose mubona ikibazo cy'ubuzima bw'igihugu guteza kuba bubanda
amasegonda make
kandi bari guhungandanya atangora
amasegonda make cyane ku kibazo cerekeye umutekano wabo bashitse mu gihugu amasegonda make
umutekano wabo leta yacungereye imirima yabo leta yacungereye amazu yabo ikabucungera abantu gayemu nawe ni umutekano wa twese kandi twatanze uko tubakira neza tukabafasha tugafashanya kuzi ibitero tumwe ku bandi bose kandi nawe bahamagariye kuwuhagararira namwe niho byikirisha kandi mu bigwa nayo mu guha makuru ya migezi y'umutekano kugira ngo twese duteraniye umutekano mu gihugu cyacu ndabaremesheje ni wa mahoro leta yacungereye ibyabo n'amatorogo yabo bikamucungera abana banyu
murakoze murakoze cyane gose mushinga na etance ntayiraje mu bushikirangaje bw'intwaro iyo hagati mu gihugu ikiganiro cyari muri isanga ndabashimiye mwe mwese mwaterereye kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi ndashimiye na Deya bamfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro mwese mugire umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio ijwi ya Amerika.